already know.
Billy money boy.
Are you ready?
Sinza matora abaje mabuse nivyo bikundira utabifise no nacho was to kira highway
Jesus mama bikundira Jesus Jesus mama sonzi vyo Jesus
highway
Jesus mama bikundira Jesus Jesus
Babzitingiti, ariko twe tuvyita
Yebesus.
Babzita buri, iwacu tuvyita
Yebesus.
Umwana yakushije, umuvyeyi yakubita
Yebesus.
Shiri wawa kuryohereje, umusore kubita
Yebesus.
Haimo mawe, tenda kunde cyane
Yebesus.
Kunda abana we, bafise binini cyane
Yebesus.
Mumaso ni tuhare Kirabira Ibisusu binini nivyo bitushinura Ibisusu jembona byatsinza matora Abaja mabuse nivyo bikundira Utabifise no nacho was to kira Highway
Ibisusu mama bikundira Ibisusu
Highway
Ibisusu Sonzi vyo Jesus, Jesus, we come to Jesus.
Highway,
Jesus, don't leave your Jesus. Kemunda wadada, watambuka bagingisha.
Jesus,
wadada mukwambara babanisha.
Jesus,
habo mukutu yango badutegesha.
Jesus,
bara tumenye ngo niko kwiyangisha.
Jesus,
uza. Negeza babi bone
Yebesus
Oya yachu negeza vere kane
Yebesus
Bame banyongi meduka bande banyonga
Yebesus
Begurazi kinu chambere kijifaranga
Yebesus
Yebesus ujembona Jasinza matora Awaja mabuse Nivzi ubikuntira Utabifise na Nacho was to kira Highway
Nyonge bisusu Nivyatabuka Nukangariho Atobisho na shon Mama Atobisho na shon